Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inchuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe mutwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu ukom ikaze mu kiganiro muri sangacuno munsi mu kiremeshejwe muri studio ya gatandatu ijuru rya Amerika ni kiganiro mwateguriwe mukamubwiye gushikirizwa na Jodian nini nahazo.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abatalibani batangaza ko bari mu myiteguro yo gushinga leta nshasha ya Afghanistan basubiranye ubutegetsi nyuma y'imyaka 20 bari barabuvuye ko kwa mbere w'inondwi Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho yasozera ibikorwa byayo bya gisirikare yari imazemo imyaka 20 muri Afghanistan. Abatalibani bavuze kuwa mbere ko kubona Amerika itashe ikavanayo akarenge ari insinzi ikomeye cyane kuri bo, baca bagabisha n'ikindi gihugu cogerageza kwivanga mu byayo. Niko bavuze ko Amerika ari yarivanze mu byayo. Mu gihe rero abatari bake bane bagura ingingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gutahukana abasirikare bayo ibavana muri Afghanistan, President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yisiguye avuga ko kukumiza abasirikare b'igihugu cyo muri Afghanistan kwari kuba ari ukongera iyindi myaka y'intambara, kandi akari kwashira akaga abasirikare ba Amerika ibongera ku bandi bari bamaze gusigayo ubuzima. Ikindi Biden yishimiye ariko nuko bavuye muri Afghanistan bahungishije abanyamerika n'abanyafghanistan bagera ku 120,000, akavuga ko ibi atakindi gihugu cari bwa bikore mu mateka yacu. Muri sanga y'ino munsi turarabira hamwe kahise kubu na kazoza ka Afghanistan. Abatumire twabatumiriye ni Professor Pascal Nyonizigiye, no muhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu, akaba ari namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Professor Pascal imwiriwe n'ikaze muri sanga y'uno munsi twabatumiriyemo. Ego ahi Bujumbura mu Burundi murakomeye. Ego turi kumwe kandi na Musekuramande, we yakoreye muri Afghanistan aho yari mu bajejwe gucungera umutekano w'ibibanza usanga bihuriramo n'abantu benshi hamwe n'amakambi ya gisirikare atandukanye. Musekura, turiko tuvugana ari Uganda i Kampala. Musekura, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane.
Ego mumeze gute ngaho Kampala?
Turakomeye.
Ego nuko rero reka dutangure duhe ijambo Professeur tumubaza, Afghanistan ni igihugu nyabaki gitunganije gute ga Professeur Pascal Nyonizigiye?
Afghanistan ni igihugu iri muri Asia y'Uburasirazuba, iri muri Asia yo hagati. Kikaba ari igihugu kinini, bavuga ko cyubatse kiza mirongo ine na kabiri mu rutonde rw'ibihugu binini ku isi, gipima kilometero kwadarata 550,000 n'amagana abiri na 300,000. Kikaba gifite abantu bangana imiliyoni 370 96 n'14. Murumva rero ko ari igihugu kinini kibamo abantu benshi, igihugu kigizwe n'ibitumba biremire rwose. zihugu chagi zihora nechane kukwati kibao mbele uko uko chatangu ye hivu ganya mkiza na chichenda mwatangu ye kuboneka ingomba mika ambigo hivu ala kulikira nizindi ingomba nyisi uke waho haza ito mika rekubuka daraja demokrasia pala mika muli muri gihe bwo bonani ariko rero aho hose kandi mari gihugu gifite ingorane kuko n'imvura bya ufiri irahandu hari hasha igira zo kujya kurondera ibidandazwa mu buri bindi no mu bindi bihugu byo muri Aziya ikaba rero ari gihugu cyakwiye gukira kurwanyamo n'abantu benshi ababongereza babasegese yamara
Professor Pascal Nionizigiye uko kwama Afghanistani ari nk'urubuga rwo kugwanira ko vyava kuki hari impamvu nyamukuru yatumye hama y'intambara
ego umuntu abona ko uje ni gihugu kimeze ni gihugu kigoye utwara cyo kigize ni igoye ku kugenda genda n'ubumbe abo bagwanya bagahigira igihugu basiza abarusiya kugira igihugu cyenda gusubira nyiramitwe nuko bigegeza ahantu hagoye gushika ku buryo bwo ibigwanisho by'abasoviyeti bishashira kwinjira hagati y'amabuye mu misinga aho bigegeza mu gihugu ibigwanya muri Afghanistan iragoye cyane nubwo abanyamerika bayihajya ntibashobora kugira ngo bosikariyo bakore kugira abo bariko baragwana ikindi nacyo ni uko ari igihugu na kera kandi kuberamo ibintu by'ubudandaji kandi ubudandaji bw'ibiyayo anose by'urumogi bikaba n'inzira zicamo abantu b'abadandaji bajya mu bihugu bitari ugaca usangana ahantu rero abantu barondera kuva kera kugira bahashinge imizi kuko babona ari ahantu hari inzira nziza zishobora gucamo ibidandaza byinshi kandi bashobora kuba batunze ubutunzi butari bushya. Ni nk'igihugu gifite ibintu by'ubutunzi mu buryo bw'amabuye y'agaciro bukomeye cyane.
Yamye ari igihugu kiguriyemo abayisilamu benshi kuva kera.
Ubuyisilamu byatangiye mu kinyejana cy'ibiri ikinyejana cy'ibiri niho hatangiye kuza abayisilamu batangiye kugira ngo bakwiragize ibyo bintu by'abayisilamu muri
Afghanistan. Nuko rero hanyuma Musekura Mande warabaye muri Afghanistani aho wakorera akazi gatandukanye ko gucungera umutekano n'ibibanza usangamwo ihuriro ry'abantu benshi n'amakambi ya gisirikare wo muri Afghanistani wabayeho ga Mande.
muri Afghanistan nabaye ahantu hatatu nabaye mu gice cya Nangarhar province aho twita Jalalabad bayo aho ni mu mwaka wa 2018 icyenda nagiye mu northern part aho bita Kunduz 2021 aho bita Kerman province
izo ntara zitandukanye zose iyo abantu bari koravuga Afghanistan ubu twumva Kabul ibitero byinshi abantu bumva byagabwe I Kabul ku murwa mukuru wa Afghanistan izo ntara ivyo bice bitandukanye uhashitse aho waba uhabona gute warabona nk'ivyo professor hatubwiye ati vyamye ari urubuga rw'ingwano warabona ko ari umutekano mu kigishika muri Afghanistan urabona ko ari igihugu kidatekanye
ubundi Afghanistan igihugu giteye ikigeramo guturita bumva ufite ubwoba mu mutima bitewe n'uko umunyamahanga wese ugikandagiyemo isaha iyo ari yo yose baba bashobora kudushimuta cyangwa se bakadukuraho umutima iyo badashoboye kudushimuta bagukuraho umutima ni igihugu mbese kiri aho kidatekanye ku buryo kugena abisilamu cyane cyane bakunda abisilamu bagenzi babo kandi babona ari abanyamahanga nyine bitewe n'uko baba bagezemo bitewe n'impamvu za Amerika ari Amerika ibazanye inshuti ya Amerika yose bayireba nk'umwanzi wabo no kubw'iyo mpamvu kandi nabo ku bwabo bararyana bameze kwisana ntibashizemo ahantu ukabona ziri kuryana ese ni ukuvuga ngo isaha iyo ari yo yose umutekano kuko ibyo ubwo burere bwose nubwo butandukanye buri kure na Kabul ariko habe muri ubwo burere habe muri Kabul byose nicyo kimwe ntaho bitandukanye
ibyo ari byo byose umuntu yabaye ahantu ahagira inshuti abagenzi bawe wasize Afghanistan ubu nturiyo sinzi ko ari kumva z'umutekano canke iki bakubwira gute ubicuka kiri ku rubuga ni gute icizere abanyafghanistan bafitiye abatalibani ni ica
nje ku bwanje ndumva nta nshuti twasize muri Afghanistan bitewe n'uko nkatwe twabaga tuvuye mu mahanga ntabwo twabaga twemerewe kugira icyo tuvugana n'abaturage babo tubasanga batwambitse amashime nyine icyo twita ibirahuri byo ku maso n'ibindi byirabura ku buryo mbese badashitwe ntabwo afite kukwimenyereza cyangwa se nabo umurebye gutya kumureba mbese uburyo twabagaho ni ubwo kuvuga ngo ntabwo twabaga twemerewe kugira inshuti n'abaturage babo inshuti nakavuze ngo turacite ni zino tuba turi gukorana akazi nyine kuko ni igihugu cyateranyemo abantu bavuye mu bihugu bitandukanye tukagira nk'abanyamerika nk'abahindi tukagira abavuye muri Philippines tukagira abavuye muri Kenya tukagira ndetse n'abandi muri andi mahanga buri umwe abashinzwe akazi ke ariko nkatwe twaga dushinzwe ibintu bitaracuritse ntabwo twaga twemerewe kuba twagira inshuti kandi nyine kuko nkubwiye izo nshuti twagiraga nizo twakoranaga akazi twaga turimo
murakoze cyane musekura ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise abakunzi b'ijwi ry'Amerika bari ku mirongo ya telefoni itandukanye bafise ibibazo turahera kuri iteriteka ikaze ku ijwi ry'Amerika iteriteka uratwumva ndumva muhinga bw'ivyuma Madrid asoka nabi sinzi ko hari tuza gushaka kumvikana n'abari ku murongo wa telefone ariko iteriteka uratwumva iteriteka ndumva tutakiri kumwe professeur Pascal Nyonizigiye mu batwandikiye bafise ubazo bababaza hariho uwavuze ati ndabasavye munsigurira ijambo abatalibani uwo mu hari wavutse gute iryo jambo risigurike
ijambo taribana kugira mu kindi ni kuvuga abanyeshuri biga ibijyanye
n'ikindi abara abayisilamu abayisilamu bahunga ingwano yari yatewe n'abasiviyeti bari baje gufasha umusare witwa Najibula yasara genda muri Afghanistani ama rero abitwa mujahidine bitwa parenta abarwanyi bagerageza gukingira abanyagihugu ndetse mu rurimi rw'ari wabo ashwiriye bavuga ngo de combatant du peuple mujahidine hariho abakeye bahunga rero bagenda mu gihugu cy'u Rwanda kitwa Pakistana icyo gihugu kiri mu byafashije cyane abatalibani kuva rero muri 1994 abo banyeshuri biga ibyo ishuri rya isilamu baciye bajya hamwe kugira ngo bitegure baze gufasha bene babo bariko baragwana muri Afghanistani bagwana n'abasoviyeti abantu bavuye muri cya gihugu cyari kiganjemo abarusiya kugira ngo bizeze komunisme muri Afghanistani ushikaho rero muri 1996 abo ba gushika n'ubu rero iryo jambo risigura abantu abanyeshuri biga ibintu byerekeye idini ndetse n'ituma nabo ubona ko ari abantu bagomba gushyiraho amategeko y'idini ya isilamu korowani kugira ngo abe ari yo yemeza muri icyo gihugu abapasiteri ngo bashobore kugenda bonyine badaherekejwe n'abagabo bagenda batambaye ishusho yo kudakora abapasiteri n'abayisilamu
ego professeur Monkundire Gatonya ntabaciriye mu ijambo mbanze nsabe mu buhinga bw'ivyuma bakupe telefone hama basubire kubahamagara kugira ngo twumve ko umurongo wo twobumva neza ntituriko turumvikana neza muhinga bw'ivyuma bamfatse ego dukupe telefone dusubire guhamagara professeur Pascal Niyonizigiye hamwe na Musekura Mande tube turakira abanyagihugu mu kurindira kuko ntituriko turabumva neza bisigura ko n'abari ko arumviriza ijuru rya Amerika batari ko barumva neza ivyo bavuga mukurindira twakire Jean Bosco Jean Bosco ikaze ku ijuru rya Amerika
ego murakoze cyane murakoze ndabona
ego ego Jean Baptiste uherere hehe cyane
ndi muri Mozambique ndi muri Mozambique
Mozambique ravugwa makiga Jean Baptiste
Mozambique n'amahoro ndiko ravuga mikaka n'ibintu y'abantu batwa kino gihugu mu 2023 bari yituriye mugabe dosiye yabo ariko barayibyibura muri kino gihugu
batwaye muri 2013 bagiye bituriye hama dosiye bayivanye bayivyuye bari mu nzego
kino gihugu batse amadeni maremare amadeni bakama amadeni maremare ubureme bari ko barabyura bayariye bari ko barasora mu buryo ariko biravugwa ino nyine nkuru cyase kiravugwa
Nuko rero hanyuma kabazo kawe kuvya Afghanistan.
Yewe kabazo kanje kuvya ani n'intera n'ico sabahugo. Apo Afghanistan kuva abanyamerika bakiri muri Afghanistan. Byarabaye imitendo byaraho sho turabona yuko ba Taliban bari ko barashima ngo imyaka 40 bari bamaze abanyamerika bari muri Afghanistan. Abataliban nabo ariko bagwana nabo barashima yuko ngo abanyamerika bo bapfuye ego barashima nubwo bashima icyo mu gihe basaba ego bashyira igihugu cyabo kandi n'uburenganzira bw'umugore wese bavuga ngo ushobora gushuka nuko nabo igihe bo bashyize ku butegetsi maze iminsi mbona iyo ariko barakora bica abanyagihugu mu buryo butandukanye ndabona niko baba bafite itari inzigo ikintu cya mbere nubwo bashima nuko bokubahiriza agateka ka kinyamuntu kandi bakongera bakubahiriza ibitsina byose badakuye murabona yuko muri abatalibani bagira ihohotera rya cyane cyane igitsina gore abona ubutegetsi bagiye burahaba mu minsi yahera avuga yuko ata mugore ashobora kujya ku ishuri mani ishingwo bavuga yuko ko narabona n'umuntu nyabaye ikiganiro yari umuntu w'umugore baravuga yuko abagore bagiye bafite uburenganzira bwabo ariko icyo nongera nkasaba mu bw'ibyo bintu bitoba kuko bagira batwara igihugu cyabo n'uburenganzira bwabo ariko umuntu ntabwo arabara kabure biriko birahabera n'ubu ndabona yuko ibyabaye muri kanshi biba bikibura kuba mu makino gusa ibaza yuko erere yabaye yuko kandi abakita b'abanyamerika niba yabaye hakiri kare ariko ntaje kuba byarabaye nabo bakaba bafite igihugu cyabo ibaza yuko
mugihe bo rindira abaganyuma batwagiye gitarombye ko bagira bakinga leta mugihe bo bakoguma yakujya biriko biraba gufata nawe n'abyo gusa bagira ateka kazi na muntu amakuru ntaje ngo yicare kuko ukuntu
urakoze cyane Jean Baptiste ngaho muri Mozambique professeur Pascal Nyonizigiye twabagarukanye ku murongo wa telefone w'indizera ko tuzakumvikana neza
ego
ubu turabumva neza barakoze cyane muhinga bw'ivyuma professeur rero mwe ko muratubwira ivy'abatalibani muvuga yuko iyo jambo bisigura umunyesho n'ingene bahashitse hanyuma bamaze gushika ku butegetsi rero bagiye kuvanwa ku gute
bagiye kubutegetsi muri 1996 umbaguru witwa Najibullah bakanamubamba mu gisagara ca Kabul bace bashikira ubutegetsi shika 2001 murazi ko yigeze kubisangaza bikomeye itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda 2001 igihe Al-Qaida yatera inyubako ikomeye yadandarizamo New York yitwa World Trade Center bamaze kuyitera rero niho abanyamerika bavuga bati twebwe turaje mu bintu twatoje dusanga umuntu yasumye batera World Trade Center ariwe mukuru wa Al-Qaida yigegeje muri Afghanistan ari kumwe n'abataliban bamuhaye indaro none tugeza kumukurikirana baca baratera rero Afghanistan
Afghanistan yari ifise kuki yari yarabitse Osama bin Laden niwe yari inyuma y'aba Al-Qaida bateye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari mu kwezi kw'icenda mu 2011 kuki Afghanistan yamuhaye indaro
Afghanistan yamuhaye indaro kubera yari yo kuva kera ikigihe abo bita abamujahidine abagwanyi bagwanya Afghanistan bagwanya abasoviyete kandi bafashijwe n'abanyamerika icyo gihe Ben Laden yari muri bo yarafashijwe n'abanyamerika kwa nabo mujahidine kubera afite ibyiringiro bya Isilamu gomba gukomeza amategeko ya Isilamu wewe yabishaka miti isi yose kuri we nta yari muri Afghanistan murazi yuko burya mu Isilamu hari ukuntu igikomeye cyane kuri bari dini ni ukuvuga ngo ni ubwenegihugu naho Ben Laden yari wo muri Arabie Saoudite wewe abona igikomeye ko ari icyo bita umma ni ukuvuga umuryango w'abayisilamu bo ku isi yose aho rero muri Afghanistan niho hari hamworoheye kurwanira agashaka rero yuko ariho yokwiregeza n'abanyamerika ntibamushikiye
yego nuko rero turafise Aniseti ku murongo wa telefone turasaba imbabazi umutumire wacu ya Uganda ntituza gushora kubandana ikiganiro kuko telefone yatwankiye ariko turacari kumwe na professeur Pascal Nyonizigiye araza kwishura utubazo twose mufise Anise ikaze kujugya Amerika
yego me
uherere Aniseti
ndiri Tanzania munara ya Kigoma
Tanzania havugwa maki
yaza turashiza
akabazo kawe
ego dewe kuri ni muri ya Afghanistan na America maze kubona ndabona yuko America kugenda ukuntu bidikemo uruhara cyane gitumame igituma Afghanistan yagumye mu kategori y'isafari yake ama kavuga ni kubona ikibatsi bashika kuri iki kiringo gato babaterekana je kubakura iyo bagiye basambara nko ari nko kubaterekana kubera ubu baramaze kwicamwe ibice kubona hati habyo kimunzi kubera abamerika bavuye muri Afghanistan kimenga kuba bari iyo byari bibazo ku banyafghanistan nyene kandi tubamenyereye abamerika igiye amakategori cyane kimenga n'umugambi baba bafite kuri ibyo bihugu bito nk'uko umenga bagiye kugarukana nk'amahoro rero ibintu bya amerika byo kwita yuko umenga igiye kugarukana amahoro kenshi mu bihugu umenga ahubwo n'izindi nyungu ziba zibatwaye sinemera ko amahoro bagiye kugarukana
Deka tureke professeur Pascal Nyonizigiye agire icavuze ku vyiyumviro vyanyu. Gira umusimiza mu Tanzania?
Eh Ego na mu mwibezi.
Ego Professor Pascal mwibaza iki kubavuga yuko America isa nkiyatereranye Afghanistan mu kuvayo. Hariho no munyagihugu twaronse ku murongo ari muri Mozambique gihe telefone yari yanse nawe nyine yavuga ati ntivyari bikwiye ko America ivana karenge muri Afghanistan. Kubganyu byari bikwiye ntivyari bikwiye. Hari hageze ntiyari bwageze.
Ahubwo benshi barabivuga ariko mu bihugu bya Buraya bishyigikiwe na Amerika. Reka mbere no muri Amerika nyine haba mu bujya mugambwe wa Bin Laden wa Joe Biden wa demokrasi cyane bajya kuzita ba Republican ariko ubu batari ku butegetsi bose baravuga ati ni ukuri ukuntu abasuda ba Amerika bavuye muri Afghanistan birateye agahinda ukuri kuba hari ingene abanyagihugu burira ku ndege ziko ziraguruka ingene basa narihe bakubera babona umengo bagire bapfe birateye agahinda kubona igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite igisirikare cyambere gikomeye ku isi bashobora kuvayo kurya. Ariko rero kubwira umuntu abitahure no kuraba burya Joe Biden yaje ku butegetsi Donald Trump yatwara imbere yiwe yatanguye kuvugana n'abataliba. Iyo ntwaro yiwe y'abarepublika yari yatanguye kuvugana n'abataliba kuva 2020 mu kwezi kwa kabiri i Doha muri Qatar. Baravugana bariko baraba ingene kubera murabona Amerika ingwano zose yagize haba muri Iraq muri Afghanistan ikuvuga ngo yarashitse kuca yarondera. Kanatsinda burya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta ngwano n'imwe ziratsinda kuva 1945 iretse ingwano imwe yo mu izinga rya Grenade mubwo nayo ntiyari igoye gutsinda kuko icyo gihugu gitari gifite abasoda 89. Ariko ahandi aho baciye haba muri Afghanistan haba byaragoranye kuko burya ntawovuga ngo kurwanya abihebyi bokoresha ibigwanisho bikiri umuriro ukeza gukoresha inzira nyinshi cyane cyane inzira z'ubutunzi inzira za politiki kandi cyane cyane kugerageza kumvikana n'abanyagihugu b'ibyo bihugu kuko ubwiye ngo ujanye amafaranga n'ingoho ngugire uzane demokrasi ntibishoboka kuko nk'amahera batanze muri Afghanistan ni menshi rwose mubwo ayo mahera kenshi yahera mu mifuko y'abatwara igisirikare y'abanyepolitiki kuko Afghanistan ni igihugu kimwe giturire gikomeye cyane abantu badandaza urumuzi cyane. Baranavuga yuko n'igihe abanyamerika batanga amase kugira ngo Afghanistan bagerageze kuyakoresha ngo basabire imirima yabo barobe ifungurwa bareke kujya mu by'urumuzi baca babiha abataliba bakabikuramo ibindi bintu byo guturiswa bibajya babihebye kugira ngo barwanye abanyamahanga n'abatwara. Murumva rero Amerika yari mu gihe kidasanzwe cyane urazi amahera yatanze mu kuza kurwana muri Iraq muri Afghanistan n'amahera menshi cyane kandi muri iki gihe Amerika nayo ifite ingorane nyinshi zijyanye mu buryo bw'amagara y'abantu ibintu bijyanye n'akazi hari abashomeri benshi arabonye ko hapfuye abantu benshi bishwa n'iyi Covid. Urazi n'igi ikigwa cyandiko giheruka gusohoka cyanditswe na ya bavuga ati ngiye nisizo imeze mu gihe mu 2040 urabona ko abahinga babona yuko muri iyi minsi turi muri yiza hazoba impureka nyinshi ku isi kandi ubundi bihugu by'i Buraya cyangwa Amerika biramaze gutahura yuko atamutsi udasanzwe bafise wo gutorera inyishu ingorane ziri mu bihugu bikunda kubiba indwara. Bavuga ati ahubwo tofuma tubafasha bunyene babidusa bakabidusaba ingene twabafasha kubwira nabo babikore neza uko niyo babyumva kuturusa. Icyo rero ni ikintu gisa n'icyazazaniye abatwara Amerika kuko gushika baravuga ati none ni kubera iki batasabye ngo babarindire baronke umwanya wo kugerageza guhungisha abantu bahora bakorana nk'abantu bahora babafasha gutaha ururimi bwo muri Afghanistan abantu bakora mu gisirikare cy'Abanyamerika kugira ngo bafashe imidabiri ubu bagore we hariya kandi bari kurarishwa abantu babamenyesha amakuru abantu bari mu mihari idaharanira ibya politiki abo bantu bose bari baseye nk'abakurikira ibyiyumviro biva muri Amerika cyane mu Buraya bw'Uburengerazuba bita
liberalisme demokrasi bagoye bose ariko vumbo kuko birwa barabitsa bagira kimyandikishe tubamenye nacyo tuzobagira mu bwo munyuma gacari ndabwise icyo bundi bise umuriri bya kobe mu gisagara cyenda mu kira abantu bose babona ibyo byose birateye agahinda ariko ingorane Amerika irimo n'ibihugu by'Uburaya bw'Uburengerazuba kandi n'ibiriko biraba muri Siriya ibiriko biraba yose ahantu hari ingwano ingorane za Kovide ingorane z'ubutunzi bisa n'ibibaremereye ku buryo bavuga ngira bati reka turabe ko twogerageza gukurikira abantu bashaka kuko umuteza imbere ibihugu byabo bataza baje kunyonora bataza barya ibiturire bataza bagomba kwicana kandi ikindi nacyo ni ukuraba haba muri Amerika barindiriye amatora hamwe bita mimanda murabye mu bihugu by'Ubufaransa Ubudage hose bimiriza amatora iyo rero abategetsi bimiriza amatora barafite ukuntu bigeza ku buryo igikomeye waba ari ukuronka amajwi cyane hagati mu gihugu kurusha kujya gutabara abandi bantu hanze.
Murakoze cyane rwose Professeur kuri izo nsiguro. Turose na Junior ku yundi murongo wa telefone. Junior ikaze ku ijwi rya Amerika. Junior ikaze ku ijwi rya Amerika. Junior uratwumva? Namusaba telefone sinzi. Junior turi kumwe? Junior ntitumwumva. Emmanuel uratwumva?
Ndabumva cyane.
Uherereye Emmanuel?
Ndi muri Sudani y'Amajyepfo.
Uri muri Sudani y'Amajyepfo. Muri Sudani y'Amajyepfo havugwa make. Nuko rero no musi twagutumire Professeur Pascal Nyonizigiye numuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu akaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi akabazo kawe ku vya Afghanistan.
Ndagewe akabazo na rinse nasaka kumubaza ari ukuntu Amerika yafashe gahunge cy'abantu bayikorera hamwe n'abanyagihugu babo. Mukaba rero hari numvise nenga harengo abataheze kugira kugenda bivanye na kiza kiringo bari bahanye ati tariki imibi igikowa kizaba cyaheze. Nashaka kubaza rero yuko bajya abantu uba barasigaye kuko narumvise yuko nenga ntibaheze niko bajya batajya hata icyanga mu nyuma nabo bagizikira kuko uko ndabyumva numva yuko gufata urugendo bakava muri icyo gihugu bumunda biragoye kubera ikibuga cy'indege cyafashwe na bajya Sudani.
Abasigayeho nibo ubagiza? Ego, Professeur Pascal Nyonizigiye, abasigayeyo muri Afghanistan, ahanini none gambwa mbere ko nza kuri Professeur Emmanuel, nabasigayeho bakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Ngo harero abanyagihugu ngo ba Amerika hamwe n'abandi baba barakorana na Amerika batarose amahirwe yo kugenda
mubakorana na
umwanya wari uku
mubakoranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nongere koko nkejo muri amashingamateka ya Amerika hari abashingamateka bavuze ko harimo n'abamenyeshamakuru barenga 500 bakigo cya USAGM ni nacyo kigo gitwarirwa mu ijwi rya Amerika nabo nyine bakiriyo batazi nyine bazovayo. Professeur Ijambo Nigwanyi.
Ego me ibyavuze Emmanuel nibyo ni kibazo gikomeye cyane. Umuntu aribaza ingene babaye hano bantu aho bigegeje mu mazu yabo badasohoka abandi nabo bariko bagerageza guhunga kuko baravuga yuko baraje nko muri Pakistan hariho indege ziriko zirashika hariya muri Pakistan bibaza yuko zoba zije kuraba iremezo zoshobora guhungana abantu bamwe bamwe bahora bakora n'abanyamerika cyangwa ibindi bihugu byo hanze muri Afghanistan baba bamenyeshamakuru abagwanya agatera akazi na muntu n'abandi bantu bose bashobora kuba bakorana nabo banyamahanga ariko bibaza rero yuko borangene bugerageza kuganira n'abataliban kuko ubu buye biraboneka yuko amaleta amwe n'i Buraya cyane na Amerika nubwo bataremera leta y'aba yaremera sasa y'abataliban ngo bashire bagire imigenderanire hakujya kwa Rusiya n'Abashinwa yaboneka yuko bavugana ari hari ya Doha muri Qatar baravuga ko babandanya baganira babasaba kubogerageza guhuriza kugira ngo abanyafganistani bagomba guhunga bashobore guhunga kandi noneho nabo batalibane burya barafise ukuntu basa n'abisunduye bazi ingene batwara kare kuva muri 1995 kugeza 2001 ubu n'abantu basa n'aberekana ko biyugumiye ku bihugu byo hanze ko bubahiriza agateka ka zina muntu ko bataje gufasha abagomba gusaba abanyagihugu kujya bagira bigeze bagize hajya hasi ikibuga cy'indege cy'i Kabul ubu rero turibaza yuko bashobora abantu hari abariko batangira kuvuga ko boba bariko bararaba ingene abantu bohunga bagenda amabwiriza bakaraba ingene busaba ko bobareka bakarengana bagashika muri Pakistan bakajya gufata indege muri Pakistan ibyo rero mugabo ntibiramenyekana neza ariko turibaza yuko bashobora kumvikana kuko burya abanyepolitiki bafite inzira nyinshi barashobora kuvuga ati ngo mwebwe ni mwaba mugomba ko tubafasha kuko leta yanyu irakeneye gufashwa ni leta nshasha izo bikeneye amafaranga izo bikeneye ibintu byo gufasha abantu bafite ingorane mu by'ifungurwa mu by'imiti n'ibindi nibaza ko bashobora kuba kumvikana bakavuga ati izi leta z'i Buraya na Amerika zibafashe mugo nawe mureke abantu twakorana bashobore guhunga bashobore kugenda mu bihugu bumva ko bokwiyumvamo neza umuntu yo kwibaza rero yuko iyo zishobora kugira ikizana ariko gushika uburyo yatomoka neza
Emmanuel nibaza ko aho muri Sudani y'Epfo inyota yawe y'ikibazo iheze
yego
urakoze ugira umunsi mwiza yego nonega professeur mwebwe mubikurikiranira hagufi mukaraba ku bwanyu urumva ko mbere bakiri ku butegetsi nk'abapfasoni hariho uburenganzira bwinshi bwo gukora bwo kwiga bategezwa kujya mu ibarabara baherekejwe bagira iki mwibaze yuko abataliban bazohindura ingendo ibyo bakavuga bati isi tugezemo nta muntu yobakihuza umupfasoni kwiga no gukora
bibaza yuko ubunye harabaye ikintu cyo gutera imbere gatoyi muri bijya bita communication kuko baramaze kubona yuko bikenewe kugira kuvugana n'abantu bo hanze naho mutamufite ibyiyumviro bimwe ariko kwibaza yuko ibyo bemeye byose bazobikora nk'uko babyemeye biragoye kuko gushika ubu haramaze kuboneka yuko batari ko barakurikiza ibyo bemeye uko ibyo bari bemeye bavuga ati nta bantu twose bakwica niyumvira cyo kimwe tuzobareka abantu bashobore guhunga babishoboye bagende ariko gushika ubu murabona baramaze kwica abantu batari bake baravuga ko ari abantu benshi bicwa abantu benshi bagenda ku kazi bagaca bamwiyasika intwaro yarahindutse mbese nicyo tudakeneye mugabo nibaza yuko hari ikintu kizohinduka icyo kintu kizohinduka rero nibaza ko kizova cyane cyane ku bindi bihugu Amerika ibihugu by'Uburayi bw'Uburengerazuba bugerageza kujya hamwe bagafata imigambi yo kuraba ingene bukwemeza abataliba badakoresheje ingufu zo kurwana bakavuga ati bo mwebwe muradukeneye natwe turabakeneye reka rero tuvugane neza kugira ngo tubafashe kuko abatalibani barakeneye gufashwa nawe nta leta bashobora gushyiraho igihugu kigende neza batashoboye gukora n'abantu bo hanze kandi nibaza ko nk'icyo gihugu cyaba kata y'abatisi bwaba ubushinwa bwaba uburusiya nabone ntibakeneye ko abatalibane baguma bakora bijya bintu bakora kare kuko bose barabatinya baba bashima bavuga bati mbega mubandanye ahujya kwa kera ntibohima bandukiza bawiguru barindi iwacu bakagumuka cyangwa abarusiya bakavuga ati bajya abantu bo muri Turkmenistan Tajikistan Kyrgyzstan bari hafi ya Afghanistan kandi begeye uburusi ntibashobora guca baja hamwe n'abacecene badashobora gutera ingwano mu Burusiya ibyo bihugu byoja hamwe bikavugana ingene yobwira abatalibane bakagerageza kubahiriza agateka ka zina muntu agateka k'abapfasoni agateka k'abamenyeshamakuru agateka k'abagwanira abatagwanira ibiti bya politiki ndibaza ko abatalibani bashobora kudohoka kuri bikeri
bakagira icyo batanze kugira nabo baronke ifashanyo z'amakuru. Muga ibyo byose byoba ibyo bihugu bigerageje kwicara hamwe cyagiye kibe kivuye mu jeda akomeye ngomba bagiririza bakagerageza bakaca hamwe nihakujya fatira ikibazo cyo muri Siriya noneho gushika n'ubu kitaratorerwa umuti kubera ibihugu bitagomba kwicarana hamwe bigakura ngo bifate imirimo. Ndahandi bigiye hamwe bikumvikana biraboneka yuko muri Conseil de Sécurité ya Nations Unies ariko haraba ibiganiro byo kugerageza kuba bigene buhuza Abarusiya, Abashinwa, Abanyamerika n'Abiburaya b'Uburengerazuba kugira barabe ko bafata inzigirwe yo kugira ngo abataliba isibafatizira ihagondwa ngo bigenze nk'abarakariza.
Hanyuma ubu abatalibani uretse ko muvuga ko bazokenera imfashanyo ziva hanze zigiriki ubwabo hari imigwi yindi itarishigikiye ivyiyumviro vyabo bakiri ku butegetsi idashigikiye ko bagaruka ku butegetsi bo bahanganye nayo hari imigwi bagwanya iramara kubarwanya ubu muri ino minsi canke izo haviva n'abagwanya.
Burya rero abatalibani nuko bavuga ngo n'abatalibani no mugwi urimo ibice binyinshi bose ntibiyumvira co kimwe. Hari nk'abavuga ko nko abatalibani bava muri Katare aribo uba hari nka parti generale yabo servo politike aho yumvira cane cane ibintu vya politike ivyo vy'imigenderanire n'abatalibani bateye imbere bize bazi ribaho ku isi baganira nabo banyamerika n'abanyaburaya abo rero barungurutse cane ariko abari indani muri Afghanistan usanga ari abantu bagifise icyo gice ya kera ariko mbere n'indani muri Afghanistan abatalibani bose ntibari kumwe harimo imice harimo n'abandi mbere bajya bagwanira muri Punjab ariko umwana w'uwahora agwanya hari mu generali bise
Ahmad Masoud ni
Masoud ego nabone bariko baragerageza kuraba ingene bagwana n'abatalibani ugashitwe ntitwemera abatalibani kuko gushika ubabizeza bibereza hagufize muri Afghanistan baravuga ati biragoye ko Afghanistan cyoba igihugu gifite intwari imwe ndi Kabul ati biragoye bose kuraba niyo no mugwe w'abataliba ni kuba bari mu biyumvira cyo kimirira bo n'ibintu cyo kimwe nta na kimwe cerekana ko batazoshobora gucanamo ugasanga muri iyi ntara bumvi bafashije Al-Qaida uko burya Al-Qaida kera bari kumwe mugo mu nyuma bavana kubera babonye abataliba bashobora kumvikana n'abanyamerika n'abanyaburaya bakifarana kandi Al-Qaida yitabishaka bajya nawe kwa shetani nakubumbi ariko abatalibani bo bari agira bati twebwe kubera ibyiyumviro byacu tugomba ko biba muri Afghanistan cyane cyane tubagomba gufata isi yose nta kujya kwa Al-Qaida. Ariko rero nabona bumva abantu bongera ngo bari kumwe bose
baragabuyemo imice sinari nzi ko nka Al-Qaida nabo bari barigeze kuba bunze ubumwe gutyo. Turafise Desire ku yundi murongo wa telefone. Desire, ikaze ku juge Amerika. Désiré, uratwumva? Désiré, uratwumva kuri telefone? Turasaba imbabazi abakunzi b'ijugi Amerika amatrunki ya numero de telefone muri menshi ariko tukaba turiko tutashobora kubatora ku mpamvu tutazi. Désiré, uratwumva? Désiré, turumva tutumvikana muhinga bw'ijuma barabandanya batugeragereza. Professeur Pascal, mwavuze muti urumva muri Afghanistan hariho niki kintu cuko ngo hadandarizwa ibintu byinshi by'urumogi. Umuntu akibaza igihugu nka Afghanistan gihagaze ku mahame ya Kiislamu cyane gutyo ku buryo banavuga yuko abagore bashobora kuzosubira gutegekwa kwitwikira mu maso bagatwikira ibihimba by'imibiri yabo byose, gute hashobora kudandarizwa ibintu by'urumogi?
Igituma bidandazwa nuko burya kenshi ibyo ziriya isilamu ukuvuga yuko baba bemera cyane byanditse muri Korowani ibyo babigendera ahubwo ibindi gikoresho kugira ngo bashike ku butegetsi bagire icyo bavuga ko aricyo kirongoye igihugu. Ariko si ukuvuga ngo n'abantu bashya biririmba ibyo by'ibyariramba
ngombwa ko nkabajya barumbika kugira ngo bakundi ibikorwa by'iterabwoba n'abantu babahaye uburumbugi kugira ngo biteze ntihagire icyo baba bagisinya kandi noneho kubera ibyo by'indwano bisaba uburyo bwinshi by'amafaranga kugura indege kugaburira abasirikare n'abantu bamaze imyaka n'imyaka barwana bashobora ko barakora bateza kurondera amahera yoroshe kuronka ayo mahera yoroshe kuronka rero na mahera ava muri urwo rumogi usibye yuko urumogi mu bisanzwe ari igiterwa cyari gikomeye muri Afghanistan kuva kera cyane kuva kera ndabi bajya abantu bo muri Aziya y'epfo ijya yo hagati n'abantu bakunda kunywa urumogi kubera bafata ingendo ndende kandi bakunda kurwana iyo bariko baragwana rero bakoresha urumogi hakurya kwa muri Siriya bavuga ko bakoresha bita hashishi kugira ngo bagwane kuva muri vezi ya kuwazaje muri Hoedaje kugira ngo barinde bashobore kurwana base n'abihebye bace bafata urumogi ibyo rero ntibabireka ngo ni uko hari isilamu cyangwa iki kubera iyo isilamu cyane cyane burya igikoresho cyo kuvuga ko bayemera cyane yaba bayemera none ko bavuga ko isilamu ari ukuvuga ngo abantu bihebeye imana bemera imana imana nayo akaba ari urukundo kubera iki buryana hagati y'abashiite n'abasiriste abawara imigi myinshi irimo y'abayisilamu wahabisi n'abandi imiryango myinshi kandi imana ari ino ari Allah isilamu bavuga ngo ni sumisiyo Allah kwihebera imana ukunda imana iyo mana ko gukunda akaba ari imwe kuvuga yo kiriho iyo migi itategerezwa kubaho urumva rero ijambo rya Korowani naho bavuga ngo bashyira imbere amaronko ajyanye n'ubutegetsi ubwo butegetsi nabwo mu kubushikira bagenda bafite ibyo bya isilamu akujya abandi bagenda bafite ibyo bya demokarasi
hanyuma ga professeur amahigwe ahari kugira ngo abatalibani bazoshobore sinzi ko no byita n'icizere mu banyagihugu nimba bakibafitiye bazoshobore kuvana Afghanistan muri iyo ntambara yamamwe mwatubwiye ati ivya Afghanistan ni vya kera si vyubu amahigwe hari ko abatalibani boshobora kugira Afghanistan igihugu c'amahoro naya
amahirwe ariho nuko abatalibani bogerageza kuvana koko n'aba Al-Qaida nk'uko babivuga bakavuga ibyo muri farumu ndetse ko ariho umuvugizi w'abatalibani ati twebwe turateye ibyatsi abo bantu bakoresha igihe hari umuntu yiturikije hajya hafi ya aeroporo y'i Kabul kugira yice abariko barahunga n'abasoda b'abanyamerika ntibakorane bakabigobotora bakibanda ku bibazo biri hagati muri Afghanistan kandi bagakorana n'amakungu amakungu yobafasha akabaha uburyo nabo bakagerageza guteza imbere ibyo mu muryango wabo kugira ntibabanage bafite ya mategeko yo gukandagiza fasoni yo gukandagiza amenyesha amakuru kandi novuga ikintu kijyanye na modernizasiyo guteza imbere umuvuma de taliba hamwe byoba hamba rero bagakorana n'amakungu ibyo bihugu byose ari amerika isirayeli uburengerazuba uburusiya ubushinwa siriya irani ibyo bihugu biri hagufi kandi bifite ijambo pakisitani bakibanda kumvikana kugira ngo abo batangiza kizazane ingwano muri kariya gace kuko bose barabikeneye n'ababyeyi baba abashinwa baba abarusiya naho batumvikana neza n'abanyamerika ubu turazi ko badakeneye yuko batalibani babandanya ijya nzira y'ingwano kujya bari bafite gushika
hanyuma amakungu naho bizofata igihe kingana gute ngo agirire icizere abatalibani nka leta zunze ubumwe za Amerika yarimuye ubuserukizi consular n'ubuserukizi bwayo ibuvana Kabul ibutwara i Doha ku murwa mukuru wa Qatar hari n'ibindi bihugu byabigize mugabo akavuga bati turavye ingene bizogenda biragenda nibitwara neza turashobora kugaruka muri Amerika muri Afghanistan ubuserukizi bwacu bugasubira bugakora amakungu naho muribaza ko bizofata igihe kingana gute kugira ngo bagirire icizere abatalibani Afghanistan b'igihugu gikorana n'amakungu leta z'umwe za Amerika, Ufaransa, Canada n'ahandi hatandukanye
biba gakoresha gufata umwanya huko benshi barasinya ngo benshi wumvirije n'abahinga babifitanye ahagufi baravuga ati nta wokwemera ijana ku ijana ibyo abatalibani bavuga ariko turabona ko batiye imbere mu byo kuvuga ibyiyumviro gukoresha ubuhinga bugezweho ariko ibintu abatalibani bamwe bemera byose barabirenze ko barakora baricana barakurishana ariko rero hariho n'abandi bavuga bati imvugo y'ibihugu bya Amerika n'iby'ibura by'uburengera bwa byaganje isi umwanya munini birakwiye kwishyiramo yuko ubu abantu basinzira nka twe dutegerezwa kubahunga kuko burya baca umugani no mu Kirundi ngo urinde umurima awuhagararamo ko muri Siriya benshi batangiye kuvuga ati ngo igikubiri ko twakwiye ambasade ariko tunatwigubiza ese kuko twayikuye tuzi yuko ijya mperezida azocananirwa agatakomo ati none acari hano kandi tuzosubira kuja imbere yiwe tuvugana nawe ntakunda ati kuko umuntu ntavugana n'uwakunda gusa ayaga n'uwakunda gusa muri politiki ayaga ahubwo n'uwo batumvikana n'uwo bagasiga ibyumviro n'umwasi w'iwe mbere niwe baja kugira ijya by'imishikirano ni nacyo gituma ubu kimuraya hoho ndibaza ko iburaya by'uburengerazuba ariko ibihugu byinshi bizogerageza kugarukana ubuserukizi bwabo muri Afghanistani kuko baramaze kubona ko ntacyo bimaze kwikumira ahubwo bogerageza kuzuregera kuza muri ubwita kuko ubu bujya biraboneka yuko bariko barondeye n'abavugana n'abasaji buhoro buhoro naho batarabemerera kugira ngo bagire imigenderanire ariko ndibaza yuko uko bararinde n'isi kiragenda ubu yasi ya kera yari iganzwe na Amerika n'ibihugu by'iburayi by'uburengerazuba tugiye kuva mu kingana cya 17 gushika agire sagi mido berlin we hasi urabona yuko isi ibiri kirahinduka cyane isi kirahinduka babandi bahora baganje bagishoboye byose bateza kumviriza abantu barabona ko hari ibintu byinshi bihinduka badashobora kumenyera vuba umuti rero biba buriho ni ukugerageza kumvikana nabo bose nabo nyene boba batsindira nkabo bagerageza bakaraba icyo bashobora kumvikana n'abatokumvikana kuri byose uko politiki iri kumeze abademokrate n'aba republike ntibumvikana kuri byose ariko bari uwaka igihugu kagenda kizashobora gukora nawe uba hariho nacyo gituma rero n'ibyo iyo migozi irafata ubutegetsi ari abo batalibani n'abandi bashobora kuza mu nyuma nibaza ko ari ukugerageza abantu bakabumviriza n'abatubemerera byose ubwo bakicana bakabumviriza kuko nibaza yuko isi iri kirahinduka kandi nta kundi umuntu ashobora kuvuga ngo jewe ngo dushaka kuza kubara aba dushaka kuba tugeze
hanyuma ku bwanyu nk'abatalibani musesangura mudusesangurira bazo kwemera gusangira ubutegetsi n'abahoze muri leta ya perezida wagiye Ashraf Ghani cyangwa bazo bwa ati mwarabwiye ko reka twigerageze mwe muri mutuvire
ibibo bikubu nuko batazemera naho bokwemera je bibaza ko bokwemerera abantu babandi batubagura usa n'abakurikiza ibyo baba bariye kuko ikibyerekana ni uko ubunye hariho abantu bagenda bagatonda bakaza kubabwira ngo sa n'indwara yarahindutse ari mugenda kibakeneye hari n'abicwa rero nibaza ko ari ukurindira umuntu akaraba mu minsi iza uyu munsi bisanze niho bategereza kwerekana leta yabo kuraba iyo leta bayijamo abaribo ariko biragaragara yuko bashazemere umuntu
azuza adakurikiza amategeko yabo. Turafise Isidore ku yundi murongo wa telefone. Isidore, ikaze ku ijwi rya Amerika. Isidore, turi kumwe ku murongo wa telefone. Isidore, ndumva tutakiri kumwe ku murongo wa telefone. Turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro muri sangacuno munsi, tugasaba imbabazi abatungikiye amanimero ya telefone mwari benshi, ariko muhinga bw'ivyuma bisa nk'itwa byatunaniye uno munsi. Turabisabira imbabazi. Professeur Pascal Nionizigiye, rero muri make runo rupapuro rwa Afghanistan, ino chapitre ya Afghanistan mu mateka ya ya politike mpuzamakungu isiziki yigishijiki izora yirukirwa kuki ahatujeho kuva muri ya myaka abatalibani bakiva ku butegetsi gushika bakiri ku butegetsi gushika babuvemmo Amerika je hama Amerika ivuyeyo ikizokwibuka ni cahe isomo rikuru ni rya
isomo rikuru twokuramo nuko nta gihugu co hanze kiza cuba kikindi gihugu kiza gifasha kandi cofasha abagomba kwifasha no kuvuga yuko abanyamerika barazanye amafaranga barazanye igwanisho ari kumwe n'abanyaburaya narimwe barigisha abasoda muri Afghanistan abapolisi ingene bakwigengene bakwana ariko igisoda igipolisi cya Afghanistan byanze icumbagira kubera iki kuko aho gukwirikiza izo mpanuro aho kugerageza kuja muri iyo nzira abanyaburaya n'abanyamerika bashaka ko Afghanistan ijamo abantu bashira mu mifuko yabo abantu bagira bati bazobidukorera twegereka turabije hafi turaba ubutunzi bwacu hakurikiza hakurikizwa inzira biturire ubusahura amatungo ya leta nuko abantu batagerageza gutwara neza ku buryo ashoboye murabona ko bahunze babonye abanyamerika bagiye baciye baheba bana kuko hanatsinda abasoda benshi baronka n'umushahara wabo ara wima wasanga bawutwaye abategetsi bariyegeje bazanye muri ibyo bintu byose byanaze mu gihugu no kuvuga yuko hafi y'ingendo shasha yuko imbere yo kuzana amafaranga kuza ari ingwanisha no kuraba yuko hari abantu bashoboye bo ngende kwisunganya nka kujya kujya mu perezida w'umufaransa Emmanuel Macron yasanze ikiganiro hariya muri Iraq aho yari yagiye avuga ibyo tukubandanya kibaza ko dushobora kuza gutorera isi igihugu ibyo bihugu byo nyine bidafashe ya mbere ngo tubifashe buhoro abajyanye by'amafaranga yabamize kwigisha ubwo nabo bafite intambwe igejeje bibaza ko icyo kintu ari isomo rikomeye cyane yuko abantu buza gufasha abantu bamaze gufasha ikibanza kugira ngo batsindire igihugu cyabo
Eko, nuko rero Professor Pascal Niyonizigiye umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu mukaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi akajambo kanyu kanyuma ku bakunzi b'ijuru rya Amerika kuri bino bintu bya Afghanistan.
Akajambo no vuga ubwa nyuma nuko twogerageza kugira ngo tugwane amahoro ku isi aho tuba bacu zagara mu bihugu byacu amatugwane amahoro kugwanira ukumvikana bagwanira gutera imbere atanu makumbiriwe yaba ku gitsina yaba ku bwoko yaba ku migambe reka n'ibindi n'amadini byose
ego mwakoze cyane gose professeur Pascal Niyonizigiye twibutsa ko muri muhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu mukaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi ejo ijuru rya Amerika n'iryongera kubikora ko kugira ngo mudufashe gusesangura gutanga umuco no gutahura ibitari bike mu bibera ijyana no ku isi muze mutwitabe nk'uko mwabikoze no munsi
Ego
mwakoze cyane reka dushimire abandi bagize ico batera muri kino kiganiro tunasaba imbabazi musekura mande muri Uganda twari kuba turi kumari kwa matelefone ntiyadukundira mwakoze namwe bw'inshuti bakunze ibijuru rya Amerika mwari kumwe natwe muri kino kiganiro muri sanga cuno munsi ni kiganiro cabashikiriye muhinga bw'ivyuma tubifashijwemo na mugenzi wacu Dionne Cubahiro yakoze na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma kuri micro yari Diane Ninahazwe ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha Mbandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Thank you.